iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro turi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuri mugoroba mugizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mu Burundi inama nshinga mateka yemeje umushinga w'itegeko rigenga isubirwamo ry'imbibi z'intara, amakomini n'amazone n'imitumba. Leta ivuga ikigamijwe
gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomini ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo
Martin Ntereze ni umushikiranganji w'intwari yo hagati mu Burundi. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hakomeje kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, abaturage bavuga ko bibangamiye umutekano wabo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume hafi ya maradiyo yanyu. Makuru avuga hirya no hino ku isi, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiraga inama abakuru b'ibihugu bya Afurika na Amerika muri iki cyumweru, ikibazo cy'uburenganzira bw'itangazamakuru muri ibyo bihugu cyashyizwe ahagaragara. Abanyamakuru bagera kuri 56 bari muri gereza kubera akazi kabo mu bihugu 11 bya Afurika. Bimwe muri ibyo bihugu bizwiho kuba bibangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko bigaragarira muri raporo yasohowe ku wa gatatu n'ishyirahamwe rikingira abanyamakuru CPJ. Ibihugu bya Iran n'Ubushinwa nibyo bifite abanyamakuru benshi bafunze, 62 kuri Iran na 43 mu Bushinwa. Misiri ifite 21, Eritrea ikagira 16. Muri Kamerun hafungiwe abanyamakuru 5 bazira gutara amakuru ku ntambara ibera majyaruguru y'uburengerazuba bw'icyo gihugu. Maroc ifite 3, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagira 2, naho muri Algeria, Burundi, Ethiopia, Nigeria na Senegal hafungiwe byibuze umunyamakuru umwe. Ku banyamakuru 4 bavugwaga icyo gihe ko bafungiwe mu Rwanda, 3 muri bo bari barajije kuba barashyize ku muyoboro wa YouTube amakuru yavugwaga ko avuga nabi ubutegetsi. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, urukiko rw'Ikigali mu Rwanda rwasanze abanyamakuru Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack badahamwa n'ibyaha baregwaga rutegeka ko bahita barekurwa. Mu isi yose ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 abanyamakuru bari bafunze bari 363. Umuherwe nyir'urubuga rwa Twitter Elon Musk yarukoresheje kuri uyu wa gatandatu atangaza ko imbuga z'abanyamakuru zari zarahagaritswe by'agateganyo bazazisubizwa. Zimwe muri izo mbuga zahagaritswe harimo n'urw'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Steve Harmon zahise zifungurwa, ariko hari izindi zitarakomorerwa. Elon Musk yavuze ko yahagaritse izo mbuga kubera ko zatangazaga amakuru yaho indege ye iherereye, ibyo bikaba byaratumye hari ukoresha ayo makuru agakurikirana abana be ababuza amahwemo. Nubwo bwose abo banyamakuru batanze amakuru kuri Elon Musk no ku ifungwa ry'urubuga rwa Twitter y'iyo ndege, nta n'umwe wigeze atanga amakuru yaho iyo ndege iherereye. Nubwo bwose ayo makuru agaragara ahariho hose ku ikoranabuhanga ritanga amakuru, ifungwa ry'izo mbuga zamaganywe n'umuryango w'abibumbye kimwe n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Aya makuru yose kimwe n'andi agezweho avugwa hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewe akadomo com. Mwanasanga kandi kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewe wa radio yacu. Amakuru tuyahere mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hakomeje kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, abaturage bakaba bavuga ko bibangamiye umutekano wabo. Ibi bibaye nyuma yaho kuri uyu wa 4 umuntu utaramenyekanye yarashwe n'abasirikare bari barinze umutekano muri ako karere. Inkuru irambuye Gloria Twishime.
Icwa ry'uwo muntu aho kuri Mahoko rikomeje kuba urujijo cyane ku batuye. Tugera kuri wa kane twahasanze abashinzwe inzego z'umutekano zirimo polisi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu Rwanda RIB. Gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya imyirondoro ye cyangwa umuryango we nubwo twabajije abo twahasanze. Ikimenyetso cyagaragaraga aho uwo muntu yiciwe ni umuvu w'amaraso naho umurambo inzego z'ibanze z'umutekano zari zawuvanyeho rugikubita. Abaturage twavuganye batubwiye ko nubwo bumvise amasasu arasa amasaha ya saa cyenda z'iryo joro batatinyutse kujya kureba ibyabaye.
Ubwo mu gitondo tubyuka kare kare twasanze abapolisi bateze imihanda yose, wagera hano ku kiraro kikuzana Kanama bagahita bagusubiza inyuma. Waba uturutse kuri Nyundo uzamuka ujya Kanama bakakunyuza hirya mu maveni kugira ngo were kunyura mu muhanda. Ibyo berwa ibyabaye. Nyuma yaho umukuru w'ingeragutabara nawe aje kutureba aratubwira ati rero hano baharasiye igisambo.
Usibye umuturage warashwe n'inzego z'umutekano bivuga ko yaba yarazize ubujura, abandi nabo twaganiriye baratubwira ibyabayeho mu bihe bitandukanye byashize kandi ko bimaze kuba karande muri ako gace batuyemo.
Iki ni igisu banteye hano sibyo? Kuno kubokorera bari n'ingori ziracibara ko ari kungana umutwaro. Ikindi cyuma bakinjije mu ngumo umumuno reba hano harapasutse murebe ukuntu aka kaguru barakangije ndere na nubundi bakarakira. Ni inkoni bakubise mu nageze n'ibitari gisenyu mu cyumuga gwego
sambo bagiye barabyica nange bateze mu rumuno wanje ejo bundi tariki ebyiri baramutemagura banamutera n'ibyuma oya twamujyanye igisenyu amara icyumwe mu bitaro badusezereye ku wa gatandatu kuvugira ninjye wamurwaje ariko byarambabaje nitwaha umugisha Felix cyane urugoma ahubwo banamutegeye nyuma yo mu rugo.
Aba baturage barava ko urugomo ahanini ruterwa n'umuco wo kudahana abakoze amakosa nk'uko bikwiye. Aba baturage bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo.
Bura nk'aha ngaha tunyura hariya mu gisanze nta muntu w'umubyeyi ushobora kuhagera saa kumi n'ebyiri ngo aba afite umutekano. Buri gihe n'uwo ari we wese n'uvuye guhaha barabimwambura.
Kujya mu Kiyovu ari uwo barutse gutema ubu ngo wari kugendera ku mbago avuye mu bitaro vuba.
Bo baza bavuga ati kubera ko weho wamfungishije ndaguhiga weho ngwice cyangwa ugire nabi wa muntu nanjye uzajya urandeba cyaba abandi kubera uri mudugudu uzajya uragira ute uzajya urabahishira ariko bakakwiye kwicwa niko bimeze da.
Twongeye kugerageza kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza RIB ngo baduhe amakuru yimbitse kuri iri raswa n'impamvu yaryo ntitwabasha kubabona. Ku Banyarubavu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko muri aka karere ka Rubavu bikomeje gufata indi ntera. Aho uyu muntu yarasiwe ni ku birometero hagati y'icumi na cumi na bibiri uvuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Rubavu. Tuyishime Gloria, ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi inama nshingamateka yemeje umushinga w'itegeko rigena isubiramo ry'imbibi z'intara makomine amazone n'imitumba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Nk'uko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri uno wa kane, intara z'u Burundi zigiye kuba zitanu mu gihe zahora cumi n'umunani, nazo ni Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Buhumuza na Burunga. Izo ntara zitanu zizoba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora ari 119, amazone 450 n'imitumba 341. Martin Interetse, umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye leta y'u Burundi igenekezwa 15 kwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero intego y'itegeko. Yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi igihe iyo ntego y'itegeko yo kwemezwa.
Gushyigikira no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomine ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo na cyane cyane amakori n'amategeko. Gukomeza intwaro rusange n'intwaro ibereye abenegihugu bahanuzwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye kandi itunga rusange bamenye ingene bajyubahiriza
bose. Naho abashingamateka bemeje 100% iyo nteguro y'itegeko, hari amakenga babanje gushikiriza. Uyu ni umwe muri bo.
Kugira ngo izo nzego zishyizakore zihari zibandanye zikora, iri tegeko rizoca ribanza kubangirwa mu gushyirwa mu ngiro. Rizoshyirwa mu ngiro ayo matora niyaba riga mu mategekanya kubatekerera mu gihe baba basezerewe.
mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yamwishuye muri aya majambo
inzego zatowe zibandanye amabanga gushika manda
Chauvin Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga we wabona ko uko guhindagura izo ntara ataco bije kumarira barundi amenyesha ko igikenewe uno munsi ari kwitaho ubukene buhanze barundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi muri politike mu butunzi mu vy'ubutungane nta na kimwe bije kungura igihugu cacu urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari giharuro nkumure cy'amatora kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa kandi niko vyabaye amarero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto je nta handi mbona inyungu birimwo yoba ari inyungu y'ukubandanya biba ivy'amatora hama bakabandanya ku ngoma ataco vyunguriye igihugu cha umunyagihugu
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi amenyesha ko ahubwo nimba atari imvo za politike ziri imbere ngo amakomine yarakuye kongerezwa
wo gwiza amakomine nkumburuka gabanye ntara jewe mbera nka karoro ngaha mu bubiri gitubaye dusanga amakomine ashika amajana 585 mu gihugu kingana nk'iki Burundi kubera iki kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine ibyo by'iwacu ni barine ine by'ibyigangeso ariko ubundi nibaza ko bafite ntumbero umutwe ya politike ariko ntacho bipfara n'iterambere namwe muzobiraba n'ukuri ko atana kimwe bizandanira umunyagihugu mu byerekeye iterambere ryiwe
subwa mbere mu Burundi intara zihinduka kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean Baptiste Bagaza intara za 8 kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya intara ziba 16 Igenekerezo rya 2020 kwezi kwa mbere umwaka w'1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17 na igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge intara zose z'u Burundi ziba 18 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda indwara zo gufungura nabi zibangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bari mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania barenga 1,800 basinzikajwe n'indwara za bwaki itera kudindira mu mutwe no menekurire inkuru irambuye James Jovin
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka ubitigiye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikira na bijanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana 227,603 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire muri ico gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi 5,305 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'ico kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kuwa minyo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiri ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM muri iyo nama.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu gufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAM idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa uyu mtoto awezi kuwa ameandikia gasa tu kwenye kutapia mno mkali, lazima alianza na uwakali.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka, n'amasoko rusangi yugawe batagiraho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu.
Ubwo bivanye n'izindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana kiri ingaruka mbi.
Uravye iminsi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni ukuri abantu benshi bagwaye amaestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ivyo kurya. Umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amaestoma.
Bodufasha katwiyumvira ko bakatubabwira ivyo kurya nk'iripukira duro ukwezi turose ifu nibi n'ubushaza imatukoronka nk'umuceri nibiharagi bakatubara duhindwe umuntu bezuko kya dushye kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi buri ku mwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Ibyemezwa n'ishyira hamwe Save the Children yita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwejwe y'America.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kino gikombe cy'isi mupira wa maguru ibera Doha muri Qatar zarangira kuri iki cyumweru. Umukino wa nyuma uzahuza amakipe y'u Faransa na Argentine. Arsène Nfuranziza ukurikiranira hafi iby'imikino yabwiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ukabona uko umukino wa nyuma uzagenda.
Kubwi wanje nibaza ko azaba ari urukino rukomeye cyane gose, kubera ko n'imirwi ibiri y'ukuri iri mu bihangange by'ibigize football muri iyi myaka. Kimwe cyo cyaheruka gutwara Copa America Argentine, hanyuma ikindi nacyo nicyo cyatwaye igikombe cy'isi yose giheruka. Nibaza yuko azaba ari urukino rurindiriwe n'abantu benshi kandi ruzaba rukomeye, kuko igihugu kimwe cyose kizaba cyifuza gutahukana igikombe cy'isi ku bwa gatatu kugira ngo gisige ikindi muri kahise k'icyo gikombe.
Kuri Messi abantu benshi babona ko iki kizoba ari igikombe ciwe ca nyuma cisi yose, afite imyaka 35, bakaba abitegereza ibintu bavuga ko uravye ukuntu ari karakina n'umweta bishiramwo ko ashaka kwandika amateka ko mu gihugu ciwe ca Argentine bakunda kugereranya umukinyi wari we wese na Maradona yabaye kirangiranwa, babona ko umukino mu mateka y'igihugu cabo ategereza gutsinda igikombe cisi yose. Witegereje ukuntu ari karakina, nivyo niko bibona, ubona ko ari kashiramwo uwo mwete kugira ngo yandike amateka?
Ego ego nibaza yuko ivyo mu bakinyi bose basanzwe bahiganwa ico kintu nico buramwe cuko yiteze yuko ashobora muri kahise kumugwa Argentine uko bavuga Maradona bazohore bavugana Messi nibaza ko biri mu bintu bishobora kuba bimutera intege bikana mutuma yitanga cyane gose kuko uravye indi myaka bari bagize iminsi batabyitwaramo neza cyane gose badashika nga nk'ikombe cahera cisi yose ne basiko bakuweyo n'ubu Bufaransa nyene nibaza yuko bizoba bimumutera ingoga cyane gose hejuru y'ico co kwipfuza kurengana Maradona kubasubiriza mu ndumane kugira ngo nabo barabe yuko botsinda Ubufaransa bwabakuyeyo bukabatuma bavayo kandi ico gihe bari bafise n'abakinyi bamwe bamwe uyu munsi batagikomeye cyane nk'uko bari bamwico gihe nka ba Di Maria n'abandi nibaza yuko muri make ni kintu kimumotiva kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yipfuza kunganya na Maradona nibaza ko kere kintu kimutera intege kugira ngo ashobore kuba yokinisha ingufu nyinshi nk'uko tubibona muri iki gikombe cy'isi yose
yaratsinze ibindi bikombe kugwego gwama club na Copa America kushyira meje umupira w'amaguru muri America yepfo ikombe cy'isi yose nico kintu kibuze naho ku Bufaransa Mbappe aracyari muto yatwaye igikombe ari muto igiheruka mu mwaka wa 2018 kaba umugwi nsekira gihugu ari mu Bufaransa ushitse kurikiranya mu gice cy'anyuma ubona nawe ashaka nawe kwandika amateka bose kwari babiri bashaka kwandika amateka kuri uvuga ku ruhande rwa Messi ku ruhande rwa Mbappe nawe ashaka kwandika amateka ugutsinda kabiri kurikiranya kuko ibihugu bimaze kubigira nibaza ko ari igihugu cha Brazil 62 na 58 hamwe n'Ubutaliyano umenga hari 38 niko bibona muri make
nibaza yuko Mbappe nawe nyene n'umukinyi akiri muto kandi byukuri kuva agitangura ubona yuko ashaka kwandikisha izina giwe muri kahise atari akumurwa iserukira igihugu Ufaransa gusa ariko no mu kahise kumupira w'amaguru muri rusange kuko urabona ikintu cabaye mu mpera z'ama preparatif bagize equipe nationale yaranse kwifatisha ifoto kandi yari imenyerewe ko abantu bose bayifatisha we warankaravuga ati ndashaka kugira control kuri dwa ya image yanje nibaza ko karakantu ashatse kwereka ati n'ukuri ndazi yuko izina ryanje ndashaka yuko mutamfata nk'uko mwafasha abandi bakinyi bose mu mpira w'amaguru canke abandi bose baci nibaza yuko n'umusore akiri muto mugabo afise ambition ikomeye cyane gose yo kwandikisha amateka yo kwandikisha izina ryiwe muri kahise ko mu mpira w'amaguru
muri make mu ijambo rimwe ukubona ivyo bihugu bibiri niki ho amahigwe kurusha ikindi mu ijambo rimwe
je ubwanje nibaza yuko u Faransa ari bwo mpamahigwe kubera nibwo mbono menga bafise ekipe ikomeye gusumba Argentine bivaye nuko bamwe bashobora kuzuzanya n'abandi
murakoze cyane
yego murakoze nawe
komeje kumva radio ijwi y'America n'umwanya bikina mico combo taxi
combo taxi
combo taxi
combo taxi
mugiye gutega amatwi combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
monenda kusikiliza combo taxi taxi ya Grand Lac
Hello ndakumva sheri Nukurida uzuko ngiye kongera kurari no ari kumva umva sheri umva ngiye nageze kumupaka babaravuze bati rwose bati zane byangombwa byawo ndashakisha nkura hose ndashaka ndabigura ikofi wapi byose byagiye ahubwo ndukambera umuntu mwiza yabwiye ati rwose genda witonde uri gushakisha wende urabibona ahubwo wabwo ari bwanyishe da n'amafaranga yose ubu nta kintu sikaranye pe Baritse gatoshe baritse gatoyi. Ese kuri kundeba cyane madam. Ukoje kundeba iki?
Ka, ana kimwe ariko nuko numvise umenga wataye umutwe.
Yisubira kureba ubundi.
Tore kuravuga nta byumvise. Mugabo reka ndakugira inama. Nukuri ntutu mwanya wawe muri kurarondera iyo godomoni yawe. Eh? Wewe wibaza ngo iracyari ngaha hafi.
Gusushaka kuvuga iki?
Ahubwo je ndibaza yuko byiza wihuse twumva ngaha ataki bikiragushikira. Abantu bibugo bwe nabuzi abantu munga bose nababandi
kwe no mpagenze giye kirekirera
iyo kodomo ni wewe ibaza ngo yataka ibayivye kere yifu hari na usanga hari ibyo bari kwara gupangira inyuma utazi bashobora no kukugirira nabi
aha ese ko numva ufite amakorora ubwo nta kintu bizo mata
ya
nuka ukora nayo mabandi yanyibye
oya ntundenganye n'ukuri je ndiko mvuga ibintu nzi ngaha haranyegara babandi aha ntubibaze ngo nababandi gusa n'ubukozi bw'ikibi bwose bwibanzemo aha nubona ko bakwivye ingodomoni yawe kandi abo kuri duane bakaca bakwankira kujabuka ntacho bikubwiye wewe werindira urabe
oya komata oya nanone rwose umva ntabwo nabashije kwambuka kuko ntabiri ngombwa mfite bari gukora akazi kabo kandi birumvikana
iki niki kwereka ko batagushaka iwawe
ubwo hantu ntabwo ariko kabya amata
wakazi jewe mbira usanga iminsi yose njabukibugo ndabazi neza cyane ndazi ninge nabakora ubuhoho kuri n'umunyamahanga yoho baraza kukwifatira mu gahanga bakubwira nyene ko utagira ibyangombwa bakwagirize yuko waruje uri inkozi y'ikibi uje guteza umutekano muke ngaha rundi ringira tumva ngaha kuko ntibakira abantu nifite isi ntushobora kubatora
patron
Patron, bwana nilikuwa nisha kutafuta, mina sikia mina furahi sana. Nilikutafuta kabisa mina kukosi.
Nwanisha ni chishofi?
Ewana, patron, lisabu portefe yako mutaksi yangu, njue mina kuletea, kila kitu iko ndani kabisa.
Ibyangumba mnyo rifite?
Biote biko ndani, hakuna taki tumoli ulipoteza, patron. Antuka mina sikia mina furahi sana, kukuona.
Ibyangumba mnyo nabibonyi, zi, nama furaga anjarimu, yibu tatuwe, shofi, umfa, kura kabisa, yibu tatuwe. Mada. Ngomana kwa rima kundoka, ngobabji bjo ngobarangira na.
Nini?
Nyamgira ngabanya wuko ngobaramba, ngobarangira kuti. Mata, mokanjumeshi.
Bawi bagiri binu za heze, nono hiti za heze kere.
Narinzi kwa gosu ndo kubesha wa mugani. Ngewe na maso ya nje. Niba ni abandi ba nubo sababu jizuko ndo kwa mbuka. Kandiba banya wuko.
Eh?
Ayuko atanyo kukafuka ngobanya mahanga ngobarimo kujiri kwa kuricha.
Ase nini?
Nuzo abyoji. Ibyo bintu byo gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe ugafata abanyabugo bose ukava ngo nabantu babukabambura umuntu ukabagira inyamaswa ibyo bintu ntabwo ari byo
no mama tukose kabisa vraiment
urumva atari kose ari komeza
n'ukuri natahuye ko nihenze mumbabarire chefe ingo nkwereke tujane hirya gatonya ndakubwira aho uja kumushikana
no ntabwo gifite ubwoba bw'abanyabugora chefe aze kukubwira nibyo yavuga ku banyabugo bende wanyu rwose
nanyine ntacho navuze Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
aha ntudusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi tubifurije umugoroba mwiza ngari kumwe na Venuste nshimiye imana
Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye igisubizo cyacu Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye igisubizo cyacu
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona Tugahuza yo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye igisubizo cyacu Mu guterera igihugu cy'u Burundi Yabaye igisubizo cyacu Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye igisubizo cyacu
bisaba kozi bakarorero batanga makuru.